Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ubu ni wa mwanya Ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri Isanga buri munsi mwumva saa kumi amasaha y'i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa kane twihweza ahanini ibikorwa by'amashyirahamwe yigenga, amashyirahamwe yatandukanye atagira inyungu za politiki. Mu kanya tugiye kwihweza icokorwa kugira ngo mu gihugu ingo zikomere, n'inyungu bigira kugwaruka rw'igihugu no ku mutekano mu gihugu muri rusange. Kuri iki kibazo dufise umutumire w'iteka agiye kuganira ni Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Ku nshuro ya mbere uwo mutumire ni nyenicubahiro Madame Denise Nkurunziza, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ni mu minota mike mutugume hafi, ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Eugene Mukankusi atubwire incamake y'amakuru avugwa ku Burundi.
Urakoze Oriane, mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Igipolisi cy'u Burundi keretse abanyamakuru abantu barindwi bavugwaho guhungabanya umutekano, umwe hakaba yafatanywe grenade esheshatu. Kuri telefone turi kumwe n'umunyamakuru wacu Eroge Wirikaneza. Eroge, abo bantu ni bande?
Eroge, ni abo bantu baratandukanye. Uwo yafatanywe amagrenade avuga yuko ari umugwanyi w'umuhari Hutu FNL ngo twagwa n'uwitwa Israel, akavuga ko yarasanzwe akorera ahitwa mu Kiyenzi komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura mu misozi ihanamiye umugwa mukuru Bujumbura. Ariyemangira icyaha, ariko akavuga ko abantu byafatanywe urupangu yari yagiye gusamwa indaro ata kintu na kimwe bafitanye isano muri ibigwanisho n'akazi yakora we kuko akita akazi. Akavuga yuko bobo arabere bari bakwiye kurekurwa. Abandi nabo bari kumwe, hari umwe mu misore bari kumwe yavuze yuko naho ashizwe hamwe n'aba bantu we ngo yagiye abona bamuyora muri zone ya Nyakabiga hagati mu gisagara cya Bujumbura. Akavuga yuko wewe arengana mbere yagize ati nibambona ku masanama bimuhira bazohava bibaza yuko namenje atariko siko biri yabisiguye rwose. Nawe rero yiyemereye icyaha, yavuze yuko abamutuma bari bamutumye kuza gutorera amagrenade kugira ngo aheze aduge gukorera ngo mu misozi. Hanyuma avuga ko amategeko yari yahawe yari akirindira ingene ibintu bizogenda neza kuko ngo hari iyindi mihari bari kumwe iruhande atari uwo wa Parparute FNL urongowe n'uwo witwa Israel kandi ngo itari yumvikana.
Abo bagaragajwe na polisi ni mu rwego rw'amaperereza cyangwa ibyaha bari bagera imbere y'urukiko?
Nibaza ko bataragera imbere y'urukiko. Ibi si ibya mbere biba igipolisi kiramaze gutwereka abantu benshi harimo n'umunyarwanda. Yavuzwe ko yagiye guhungabanya umutekano mu Burundi, yiyemerera igipolisi kibwiye cyavuze ko cyamufashe, nawe yemera ko ari we yishikanye kubera ngo abonye uwo migambi mibi u Rwanda rufise. Hari n'abandi bantu bari bamaze kuyishikana ku nzego z'umutekano mbere n'ubu bakinzwe n'inzego z'umutekano bose turetse umunyarwanda n'uyu yavuze uwo munsi. Abari bamaze bose kwerekwa abamenyeshamakuru bose bari bagirije Alexis Nduhije umukuru w'umugambwe NSD yuko ariwe yabatumye guhungabanya ibikorwa by'umutekano mu Burundi.
Urakoze Roje, iyo nkuru ubwo turaza kuyigarukaho makuru yacu ataha. Umutekano rero warahungabanye mu ntara ya Bururi mu ntara ya Bururi muri Rumonge ni mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu rishyira uyu wa kane. Fidelite ishatse umunyamakuru wacu aratugezaho amwe muri ayo makuru. Muri makeya, ikibazo cy'umutekano muri iyo ntara ya Bururi, duhereye aho ngaho Bururi, umutekano wifashe gute Fidelite?
Ngomenya nuko hapfuye umuntu umwe asanzwe umudandaza w'inka, umwana we yongera kandi arakomereka. Bikaba byakozwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bateye ku rugo iwabo. Rero uyo mudandaza w'inka bakaba bagiye bamutwaye amafaranga 5,500 hariyo n'ahandi hantu umuntu yarumonge nyene undi mudandaza w'inka nawe nyene bateye ku rugo rwiwe ariko Imana yarakenze ntacyo yabaye. Umukenyezi we yarakubaguwe nawe nyine bamutwaye amafaranga arenga 100,000. Icyo abantu bose bahuriye ko eje ni uko bari baduguye isoko y'inka ahantu bita itorani muri komine ya Mugamba. Yashobora kumenya nuko aho muri Mugamba na hamwe ni komine ya Buyengero ari amakomine ahana urubibi.
Ayo makuru nayo ubwo turaza kuyagarukaho mu kanya mu makuru yacu ataha. Naho rero andi makuru nayo icyegera cy'umukuru w'inama nshingamateka Hagaton Rwasa harahanura abanyakirundo kwamaganira kure umwiryane ushingiye kuri politiki. Umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze araza kutugezaho amakuru mu makuru yacu ataha, turaza kuyabagezaho. Rero mukomeze kumva radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2 FM. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 nibice 3 i Kigali. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga. Mbega mu gihugu cy'u Burundi mubona ho kugwa iki kugira ngo imiryango imeregwe neza, ugwaruka ruronke indero nziza, igihugu cogorore kandi gitere imbere. Mu kiganiro muri Isanga cy'uno munsi ku nshuro ya mbere ku Ijwi rya Amerika, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi La Première Dame Denise Nkurunziza agiye kutuganiriza kuri bimwe mu byokogwa. Kaze mwese muduteze amatwi, nk'uko bisanzwe mushobora kutwandikira kuri WhatsApp nimero zanyu tukabahamagara mugashikiriza ibibazo n'ivyiyumviro mugaterera mu kiganiro. Nimero yacu ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1. Reka twakire umutumire wacu uno munsi, Madame Denise Nkurunziza, ndabahaye ikaze ku radio Ijwi rya Amerika ku nshuro ya mbere. Kaze mwe, kaze neza.
Murakoze
kudutera iteka mu kwitaba ubutumire bw'ikiganiro muri Isanga, aho tugiye kumara kanya katari gato. Turabashimiye cyane.
Murakoze namwe ko mwanyumviriye ko.
Ego. Madame Nkurunziza, mumaze iminsi mugendera ibice bitandukanye by'igihugu mutanga inyigisho ku bakenyezi n'abigeme. Mwobwira abatwumva izo nyigisho izo ari zo muri make.
Ego, mumaze iminsi ngendera intara zitandukanye z'igihugu. Ndamaze kugendera Cankuzo, Rutana, Makamba, Kirundo. Mfite umugambi wo kugendera n'izindi ntara mu ntumbero yo kuganira n'abakenyezi barongoye abandi ibijyanye n'ubwenge no kugira bagire ubwenge, kuko ubwenge nasanze ari bwo bwubaka urugo. Nimero abakenyezi b'indongozi kubera yaba ibishoboka n'abaronka bose bo mu gihugu cyose jewe ubwanje nobabwira bose. Nicyo gituma mvuga ntushoboye kuza aze, ariko kubera ko tuba dukorera ntumira indongozi kugira ngo bazobabishikirize abo barongoye. Aba ari indongozi zitandukanye, haba mu mashyirahamwe atandukanye, haba indongozi zitandukanye mu gihugu, abashinga amateka, abakenguza amateka, bwamatari, ba mutamera, abakuru bashefwe b'imitumba b'abakenyezi, nabo tuganira bebe n'indongozi mu mashengero, nabo tuganira kugira ngo ibyo tuganiriye bazoce babishira abandi.
Rero Madame Nkurunziza, ni igiki cyabatumye muhitamwo gukorera kuri iki kibazo cyo gufasha abakenyezi gukomeza ingo zabo n'imiryango? Ni igiki cyabatumye mugira icyo cyumviye?
Jewe igihe kimwe nasomye ijambo ry'Imana ivuga ngo ubwenge bwo kuva ku rugo, hanyuma ryanditse mu migani igice cya 24:3 havuga ngo ubwenge ni bwo kuba ku rugo. Ariko usomye mu migani igice cya 14:1 havuga ngo umugore wese w'ubwenge yubaka urugo rwiwe. Mura rero ndabyiyumvira ko cyane, kuko no mu mwaka w'2010 narigeze kugira izingendo mu ntara zose z'igihugu, hari mu ntumbero yo kugendera abakenyezi naho nyine kugira ngo tuvugane ibijyanye n'indero y'abana, kuko naho nyine nari nasize ko nsanga umukenyezi burya arafite uruhara rukomeye ku mwana akimufise mu nda, akamurera, akamwonsa, akuze. N'iyo dukuze usanga abana bakunda kwegera ba mama babo gusumba ba papa babo, sinzi ko mumaze kubibona. Usanga rero bubaka ba mama wabo, hanyuma ndabirase mbona imbere uko inyikihera ikiya kituga. Ndavuga ni jyewe noganira n'abakenyezi ibijyanye n'ukuntu twogarukira imbere y'abana, kuko ari tubaba hasi icyo nacyo cyane kwa kugira ngo tuganire naho nyene nage natumira indongozi mu nzego zitandukanye ubu rero ndabye amajambo nasomye umugore w'ubwenge bwo kwiyo nakeneye ubwira siwe numva ibi bintu no bibwira abakenyezi kuko umukenyezi w'igipfu arusambuza amaboko yiwe niko havuga ndavuga nti ngiye nkaganira n'abakenyezi kugira ngo bagire ubwenge bamuze ubwenge kugira ngo ntidusambure ingo zacu ibyatumye nuko nasanze burya igihugu kigizwe n'imiryango imiryango rero iyo idakomeye igihugu ntigikomeye burya ingorane nasanze umukuru w'ibyo mu muryango kuko n'umuntu iyo atameze neza cyangwa agakora ibibi afite umuryango atahamwe rero nsanga ibintu kubika mu miryango iyo igihugu kidakomeye iyo imiryango idakomeye igihugu ntigikomera iyo imiryango idafite amahoro igihugu ntikigira amahoro icyanemenye kandi ntumira abakenyezi ni ukubera mu burundi barakunda kuvuga ngo umukenyezi niwe nkingi y'urugo hari n'umuririmbyi yakunze kuririmba ngo umukenyezi ni kirumara mu muryango kandi ikindi nacyo abakenyezi burya nibo benshi mu gihugu nibo benshi cyane kandi yumvira n'ubutwe bw'abakenyezi tubaye abanyabwenge kuko turi benshi mu gihugu tukubaka ingo zacu kuvuga ngo kubaka urugo no urugo rurimo umugabo rurimo abana rurimo n'abandi umuntu aba atunze hari n'urugo rutari umugabo rutarimo umugabo rubandanya kwitwa urugo tuvuge urugo rurimo mama yapfakaye rubandanya kwitwa urugo rero umugore abaye umunyabwenge ashobora kurera neza umugo wiwe ashobora gufata neza abana biwe guhindura abana biwe kwigisha abana biwe bagakura bafite indero bagakura ari abana beza kandi umwana ahawe indero nziza ari muto arayikurana amaze kuyikurana araduga akiga amashuri akayarangiza akajya no mu buzima bwa minsi yose ari umuntu afite indero y'impango nziza cyane bica bifasha aho agiye gukorera bica bifasha mu kibano abo babana ugasanga bigize ikimazi kininiya cyane
muravuze cyane muravuze cyane ku byerekeye ugwaruka ndumva mushimika ko cyane kugwaruka izi nyigisho none musanga hari icyo zifasha Uburundi muri iki gihe aho twumva tukanabona umutekano ugenda uhungabana mu bice bitandukanye by'igihugu abantu baricwa bari ku mirimo yabo ya misi yose amagrenade ategwa ku bantu atacu bazira inyigisho cyangwa impanuro musanga zifasha gukemura iki kibazo cy'umutekano muri iki gihe
ntizoreka gufasha kuko nababwiye ko amahoro ahera mu muryango kandi ikindi nacyo twebwe nk'abakenyezi turi benshi tukitwararika iby'amahoro n'umutekano mu gihugu murumva ko tugira ikimazi kininiya cyane no mu izo nyigisho ndababwira kugira ubwenge umukenyezi w'ubwenge ndababwira yuko abumbatira amahoro n'umutekano ahaherereye umukenyezi w'umunyabwenge amenya ngo aho mperereye hatari amahoro nta mahoro nanjye nzogira akayabumbatira hanyuma rero nkababwira nti umukenyezi w'umunyabwenge akabona ibice bize gusambura bize bigutera igihugu arabibwira ababijejwe ukabwira ababijejwe wowe utashoboye kugira icyo ukoze ukabwira ababijejwe nababwira nti umukenyezi w'umunyabwenge ntabika inkozi y'ikibi mu nzu ntabika umunywarumogi mu nzu ko umunywarumogi adakubise wowe akubita ababanyi aranawe nyine arateza umutekano muke umukenyezi w'ubwenge ntabika abafite ibigwanisho mu nzu nawe umugabo wiwe cyangwa akaba umwana wiwe arakwiye kubibwira ababijejwe nk'icyo kigwanisho gishobora kugirira nabi kigahera mu nzu hanyuma kigasohoka kikagirira nabi abo hanze mbere narabahaye n'akarorero k'umukenyezi umukenyezi wo muri bibiliya dusoma mu gitabo cya mbere cya Samweli uwo mukenyezi ni umukenyezi yari umworo bibiliya itubwira ngo uwo mukenyezi barateye habaye umugabo yitwa Sheba aragarariza igihugu agarariza umwami yitwa Dawidi amugararije hanyuma bigira inama yo kumurondera kugira ngo bamuhane nk'uwagararije mu gihugu kuko yari karateze umugumuko hanyuma acahungira mu gisagara cyitwa Sheba kikabamo umukenyezi w'umworo ariko bibiliya iravuga ngo yakunda iby'amahoro akaba n'umwizigirwa hanyuma agihungiyemo ingabo za Dawidi nazo zari zikazi zari ingabo z'abahizi bato baramukurikira baja kumurondera batangura gusika impome z'igisagara cy'Isheba abanyagihugu baragira ubwoba kuko babona batewe baragira ubwoba, ariko uwo mukenyezi ngo atahagarara hafi y'urugo ngo arasemerera amagara wari umugabisha w'indabo yitwa Yowabu ngo arasemerera ngo yewe Yowabu ngo ngurondere iki abanza kwiceza nkaravuga ngo jende umukenyezi wo muri iki gisagara akunda iby'amahoro kandi w'umwizigirwa. Ati rero urondere iki kuri iki gisagara? Ati igisagara ni igisagara cyane, ari igisagara cy'amahoro abantu basagasiguza ho abahuza amahoro guhanuza hamwe. Ati ni mugomba kugisangangura. Yowabu akamubwira ati ati jyewe singomba kugira ikibi na kimwe, mwoduhereze umugabo yahungiye ngaho iwanyu witwa Sheba, jyewe ntacyo narondera ku gisagara. Bibiliya tubwira ngo uwo mukenyezi yaciye aja mu gisagara arondera abarongozi bo muri icyo gisagara n'abanyagihugu ngo abagira inama y'ubwenge, kubera yari umunyabwenge akabagira inama y'ubwenge. Iyo nama y'ubwenge yari iyo kugira ngo aterere aho iki gisagara cyose gitambuka. Reka turondere uwo mugabo umwe yagarariye tumubahe, kuko umugore yasize asezeraniye kuri urwo rugo asezeranira Yowabu ati ni ukuri nimutekereze mugume ngaho turabahuze twaba uyu mugabo yitwa Sheba. Iyo nama y'ubwenge arabumvisha kuko abantu bose bapfa, reka tubahe uyu mugabo umwe. Bica baramurondera baramubaha igisagara gikirakira. Uwo mukenyezi bibiliya avuga ko yari umukenge umwoho, ariko kutirandiye amahoro igisagara Yowabu yarasirambiye umutekano mu gihugu wabo. Yumvise kije gutekwa wewe warahaguruka, nta umurongozi w'igisagara kiri yahagurutse, ariko hahagurutse uyu mukenyezi. Birashoboka rero natwe uko turi kose icyo nama ndababwira ukubera ari indongozi bashobora guteranira amahoro n'umutekano. Ndababwira ntigishikirize umukenyezi wese wo kugatumba mumubwira yuko ashobora guteranira amahoro n'umutekano uko ari kose, akenye, atunze, ashaje, akiri muto, arashobora guteranira amahoro n'umutekano. Niyemere kwibararirwa abibona, yabonye aho banyegeje ibigwanisho, yabonye inkozi zikibi aho ziri acabivuga. Naho rero mbandanye kubabwira ibi biganiro birashobora gutuma ha bigarukana amahoro n'umutekano. Abatumizi turi benshi, nama nabibabwiye, duhagurutse tukavuga ngo reka duteramire igihugu cyacu tugihagararire. Urumva ko turi benshi ko twakora iby'umuhizi igihugu kikaba amahoro aho duherereye hose, aho umukenyezi aherereye hose. Kandi nta hantu na hamwe, na komine n'imwe, nta ntara, nta mutumba, nta gakindiri katarimwe abakenyezi. Bisigura rero ko bishoboka ko duharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyacu biciye muri ibi biganiro.
Murakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga ku nshuro ya mbere ku Ijwi rya Amerika. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Denise Nkurunziza, turiko turaganira ku vyerekeye ico fasha ingo mu Burundi gukomera, indoro nziza kugwaruka, hamwe na cane cane nico kogwa kugira ngo igihugu cogorore umutekano tsimbatare. Mufaso ni Nkurunziza, inyigisho nyamukuru mugendera ko ndumva ko ari ubwenge bw'abakenyezi kugira ngo bagire ubwenge ingo zabo zikomere, n'utundi turorero mufise twofasha ingo gukomera n'utuhe izindi nyigisho mubahanizi?
Icyo muntu gushimikira ko kuri ibyo nyene ndabona hari ibintu nyamukuru ndababwira bituma urugo rusambuka kugira ngo babyirinde. Natoye ibintu nyamukuru bishika bitanu bituma urugo rusambuka. Ibyo ndabibabwira kugira ngo babyirinde. Icya mbere ni kutubahana mu muryango. Abubakanye babiri batubahanye n'abana ntibazobubaha. Kugira ngo umugore Imana yamubwiye ayahawe itegeko n'Imana ngo uzobubahe umugabo wawe. Hanyuma ikindi kigira kabiri nshimikira ko kugira urukundo. Umugabo nawe yabwiye Imana yamubwiye ngo kunda umugore wawe. Rero iyo habuze urukundo mu muryango hakabura kubahana, urugo rugasambuka. Ikindi ndababwira gisambura urugo ni kijyanye n'ibijyanye n'amabanga y'abubatse. Nabyo iyo bitubahirizwe ngo bikorwe neza biratuma urugo rusambuka. Ibi nabyo niho hazamo bimwe by'ubusambanyi. Iyo umwe arenze ibigo biratuma urugo rusambuka. Ibi nabyo urumva ko biri mu bijyanye n'iby'amabanga y'abubatse. Iyo umwe arenze ibigo akajya kubikorera hanze y'urugo y'umuryango birasambura urugo. Nibyo rero nabyo namandababuza kuko usanga bikogwa cyane n'abantu n'abakinnyi bimizi batandukanye ugasanga bararenga ibigo ingo zibayeho nabi kandi ingo zibayeho nabi irandukira abana nama ndababwira ko ari umutahe ku bana babo hanyuma ikigira kane ni ukutavugana ikijyanye nicyo navuga mu gifaransa communication mu muryango kutaganira kutavugana ikintu cyose mu kiganire muca inama ugasanga umwe yakoze ibyiwe uwundi yakoze ibyiwe kutavugana nabo byo kiri mu bintu bisambura urugo ikindi nacyo nibijyanye n'ibyo akaronda ibintu byandukira abantu bijyanye n'akaronda nabyo birasambura imiryango ugasanga umukenyezi aje kubaka n'uwundi mugabo hari ibyo akaronda sinzi ko mubyumva bijyanye n'uko umuntu yabayeho mu muryango iwabo ubundi uko yabaye ujya gusanga n'ubu mukenyezi aje kubaka iwabo se wiwe yarafite abagore benshi cyane yarakubita nyina ugasanga umuhungu aje kubaka n'umugore kumbure yari umusambanyi ugasanga nawe ashyika akora naho yubatse akora ibyamukurikiye byo kuri se byo kuri nyina byo kuri sekuru byo kuri sekuruza ugasanga nabyo birasambuye ingo ibyo n'ibintu nyamukuru nkunda kubabwira muwe mubivugana ko muwe mubiganira kugira ngo mushobore kuba ku rugo neza hanyuma kuko ababyeyi n'imitahe y'abana babo iyo ababyeyi bameze neza bakuba ku rugo rwiza n'abana barabirabira ko bagakurikira ariko hari abana baba mu miryango yubatse nabi ukajya usanga bageze n'ubwoba bwo kubaka ubwabo ikindi nkunda kubabwira gishobora gutuma imiryango itameregwa neza n'ibijyanye no kubyara ku rugero byo nk'igwirirana ry'abantu mu gihugu kandi igwirirana ry'abantu mu gihugu riva mu miryango riva ku kubyara benshi mu miryango rero iki turakiganira ko cyane kubera ni ikibazo nasanze giteza umutekano muke nabyo nyine mu gihugu hari abo mwumva kumbure muri hiyo muri Amerika bapfa bishwe kenshi abantu ntibanabitomore neza ugasangana umubyeyi yishe umwana wiwe cyangwa ugasangana umwana yishe umubyeyi wiwe cyangwa ugasangana abavukana babiri bishwe mbere ubu kubera habonetse ibigwanisho byacu mu gihugu bafite n'amagrenade ugasanga ateye grenade mu muryango kwatse mu cyumba aho baryama cyangwa ugasanga umugabo n'umugore bicanye ugasanga bazizanye ibyiki bazizanije yuko amatongo itongo ryaraze cyangwa uyagurishije agatongo kari gato ugasanga umuhungu ariko ashaka itongo nako ni gato babuze uko bakagabura biratera umutekano muke cyane ibijyanye n'igwirirana ry'abantu mu gihugu n'ibi tuba biganira ko kugira umukenyezi wese atahure yuko akwiye kugira uruhara ku bijyanye no kubyara ku rugero kandi si twebwe gusa kumbure hari abumva ndiko ndabwira abahejeje kwibaruka babibwira abana babo ejo barungitse abana kubaka ingo bababwira ati yamara nubwo mugiye kubaka ingo icyo kubyara ku rugero muve mugifate nka nkama kuko abantu baragwiriye amatongo yaraje batabibabwiye bibagarukako kuko urumva uwo muhungu agiye kubaka nibo basaba mu itongo icyo turakiganira ko cyane dushimitse ikindi nacyo tuganira ko n'ikijyanye no kwirinda sida nabyo nyine turabiganira ko n'ibijyanye n'indwara yo mu kigo n'ibijyanye na kanseri y'ubwinjiriro bwo mu gitereko ariyo kanseri y'igikoro nabyo nyine turabiganira kuko n'ibintu muri kino gihe byabaye byinshi mu gihugu
byose rero bikaba ari ibijyanye n'amagara y'abakenyezi turaza kubivuga ko mu kanya kari imbere murakoze cyane rwose madame Denise Nkuru nziza tumira mate turagaruka murakoze
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika
kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu
kingira ngo urya mundi tutahora tuvuga rumwe baratuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nawe akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe basigarizwa konga ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
agakamundo uri kuri 2020
hano turi kuri radio ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe
eh
eh
namwe bwa muri he
kwijwi rya Amerika
icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo ni mutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buri barahese mu baziri nihini yabagore
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa kumi
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga tubashikiriza buri munsi saa kumi amasaha y'ikigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi Uno musi ku nshuro ya mbere ku Ijwi rya Amerika umutambukanye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Denise Nkurunziza turiko turaganira ku kibazo cyo gukomeza imiryango nico kogwa kugira ngo indero z'ugwaruka bw'u Burundi rimere neza n'igihugu muri rusange cogorore kandi gitere imbere Tugaruke ku mutumire wacu Madame Denise Nkurunziza abatari bake barazi ko muyobora ishyirahamwe yitwa Fondation Buntu ishamu fondation buntu abatari zineza ni ishiramwe rimeze rite rifasha imiryango gute na cyane cyane ko tuko turavuga ku bakenyezi mubafasha mute mwavuze kimwe mu byo mubafasha no kubigisha ibijanye no kuvyara ku rugero ibyo mufasha abakenyezi bindi nibi
ni ishiramwe natanguye mu ntumbero yo kugira ngo shobore gufasha impfubyi n'abapfakazi ni ishiramwe ryatanguye mu gihe tubona ko mu gihugu hari impfubyi nyinshi mbere jewe naritanguye mu ntumbero yo kugira mfashe benshi cyane kuruta kuko mu muryango twari dufite abana benshi b'impfubyi twagiye turatora bahuye n'ibibazo tumaze gushika kuri 15 tubona ntidufite aho tubakwiza mu nzu nje ndavuga nti imbega nokora iki kugira ngo ashobore gufasha abana benshi kuruta na nico cyantumye ntanguza ishyirahamwe fondasiyo buntu turafasha rero impfubyi abapfakazi n'abandi batishoboye bari mu bibazo bitandukanye no kubijyanye n'ibi by'amagara y'abantu turabafasha n'ibi byo kubyara ku rugero byose turabiganira muri fondasiyo y'ubuntu tukabafasha rero dukora ibikorwa mwene ibyo turavuza n'abagwa abana bagwaye aho nikora canke b'impfubyi nabo nyine turabavuza mu gihugu canke hanze y'igihugu uko turonse uburyo ibyo bikorwa dukora dushigikira cyane muri fondasiyo buntu turubaka n'amashuri kugira ngo abana b'impfubyi bashobore kuronka aho biga byoroshe kuko abana b'impfubyi kenshi kubera ubukene baba bakuze bakenye ugasanga ntibaronse n'amahera y'amahirwe yo kuja mu mashuri y'intango ugasanga abana bakuze badashoboye kuja mu ishuri nico cyandumye ingira amashuri kugira ngo nigishe abatashoboye kuja mu mashuri byo gushona imyuga kubaza kugira ngo bashobore kugira ibikorwa bakora bashobore kwiteza imbere
Iki ni kiganiro gihe ijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika ariko mbere yaho yuko duha ijambo wa mbere ibibazo bikomeye none mwasanze biri muri iki gikorwa cyo kwigisha abakenyezi gukomeza ingo kugira ugaruka rwabo ntiruje mu bikorwa bibi bihungabanya umutekano ikintu mwasanze ari inzitizi cyangwa ari ikintu gikomeye n'ikihe mwiteguriye guhangana naco gute
ikintu gikomeye twabonye muri bijyanye igwirirana ry'abantu nasanze ari ikibazo cyo kutabitahura neza abubakanye ngo batahure ibijyanye n'ukuntu bogabanya imbyaro ugasanga umwe ashaka abana 10 undi ashaka batanu ugasanga ntibabihuriza ko ariko duca tubasaba kugira ngo bagende kwa muganga babasigurire cyangwa ugasanga ikindi kibazo ni kijyanye n'amadini ugasanga bamwe bavuga bati twebwe idini ryacu ntitwoja kwa muganga ngo dufate ibidufasha kugabanya imbyaro bakumva kubera idini rikabazibira bakavuga ko ariryo ribazibira uko batofata ibijyanye no kugabanya imbyaro ariko dusanga hari uburyo bwinshi butandukanye bw'ibijyanye n'ibyo ikindi nacyo ugasanga hari abantu bakiri inyuma mu nzira y'amajyambere bakajya kwa muganga ugacusanga kutaja kwa muganga navyo bitumye izangwara nariko ndababwiye sangwara zo mu kigo sangwara zo mu kigo zirabafashe izinazo zituma umukenyezi naho yabyaye atarira umwana wiwe neza kandi ntasubira no kuja mu bantu bikazibira iterambere kuko ibintu byo kubyara ku rugero nasanze bizibira iterambere mu gihugu birafise ingaruka ku iterambere mu gihugu cacu hanyuma kutaja kwa muganga rero kuko kugira ngo impanuro tubahanya mukuru twasanze ari ikibazo gikomeye kuko twasanze uko amasahane aheze abakenyezi batandatu barapfa ku munsi ugasanga byavuye kuko batapimishije imbanyi hakiri kare ngo bijya byo gupimisha imbanyi kwa meza aheze hakiri kare ngo babandanye gupimisha kugira ngo barabe amagara yabo n'ay'umwana mu nda ugacusanga umukenyezi ahitanwe n'imbanyi ariko aribaruka ikindi kibazo twasanze kijyanye n'abaja kurongorwa hakiri kare abagiye kurongorwa hakiri kare nabyo twasanze bituma iyi ndwara yo mu kigo aribyo bikwiza indwara yo mu kigo hanyuma n'ibijyanye no kubyara urutavanako mu kubyara n'ingoga nabyo twasanze bitera iyi ndwara yo mu kigo hanyuma n'aba bakobwa batwara inda z'ishyushyu biteza ubwambe kwirirana ry'abantu urabona abubatsi ngo babyaye n'abakobwa bakabyara urabona bica bituma igwirirana ry'abantu si ibyo gusa abatwara inda z'ishyushyu kenshi usanga ari abana batoya kandi abo bana batoya nabo ugasanga baragize ingorane mu kubyara niba usanga byabateye indwara yo mu kigo ibijyanye n'iyi kanseri yo mu bwinjiriro bw'igitereko ugasanga rero impanuro tubaha ni izo gusuzumisha imbanyi hakiri kare no ababyeyi tukababwira birinde kurungika abana kubaka hakiri kare urumva bica bituma bagwariza indwara kandi ibi biteza umutekano muke biragabanya iterambere ku gihugu
murakoze cyane rwose none urumva ko muri make ikibazo c'ababyeyi bavyara abana benshi kutaronka umwanya wo kurera abana ugasanga ni kimwe mu bibazo bigenda byiyongerekana mu guhungabanya umutekano canke iterambere ry'igihugu murakoze cyane rwose ku
ariko nari nibagiye kukivuga kijyanye no kutaronka akanya ko gufata abana neza igwirirana ry'abantu canke iyo umubyeyi yabyaye intahekana canke abana benshi bigira ingaruka cyane kuri abo bana icya mbere ntabaha imbero ikwiye indero kubaganiriza kubaba hafi ntibaronke indero ikwiye ikindi naca aba bana bagira ingorane zo kutaja mu mashuri kuko hari ababyeyi baca babura uburyo kugira bashyire abana mu mashuri ugasanga ntibize ibyo byose urumva biba biriko bigabanya iterambere ku gihugu ugasanga abana havuye aronsa abana b'abasuma agwinja abana baja guca ingero baza kudandaza imibiri yabo kugira ngo bashobore kuronka icyo barya ugasanga arabuze icyo abagaburira ugasanga ibintu bizanye umutekano muke kuko havamo ibisuma havamo inyererezi mbere abana benshi turonka mu gisagara nk'ubaha mu gisagara cya Bujumbura usanga ari abana bavuye ruguru mu miryango y'abana benshi ugasanga ntibafise ibyo bajya bibahagije bikabatera kuja kunyerera nabo bashyitse muri iki gisagara barara mu ibarabara bahinduka basuma mu masoko bahinduka basuma ku miduga ugasanga birateje umutekano muke
birumvikana murakoze cyane rwose reka duhe n'akanya abanywanyi biradijwe rya Amerika nabo nyene bifuza kubabaza ibibazo bakongera bakanashikiriza n'ivyumviro kuri iki kibazo reka twakire uwa mbere yitwa Gwanyonga turi kumwe
yego turimo turabumva
Gwanyonga mwiriwe neza muduhamagaye muri he
yego turi Bujumbura turaramukije umutumire
Gwanyonga shikiriza ikibazo cyangwa icyumviro
nawe bite ikibazo nashaka kubaza nyiri cyubahiro ngaho usanga ababyeyi papa na mama badahereza imbanuro nziza abana cyangwa ugasanga ntabwo bicara ngo baganize abana icyo gihe bigatuma abana bajya mu bikorwa bitari byiza bitabereye bitewe n'ababyeyi ese hakorwa iki kugira ngo nibura abana bajye bicarana n'ababyeyi nibura igihe ababyeyi babonye umwanya bajye bahereza umwanya abana kugira ngo babumvize abana batange n'ibitekerezo kugira ngo ababyeyi cyane cyane batange imbanuro uburyo babona ibintu birimo biragenda cyane cyane twebwe abana twumvira ababyeyi kurusha ibyo twebwe twumva kuri bagenzi bacu. Ntakogwa iki kugira ngo mbese ababyeyi bumve ko inshingano bafite papa na mama arizo kutugira inama zigatuma twumva ko ibyo turimo bishobora kutwubakira ubuzima neza ibyo dushobora kugira akazoza keza. Ikindi cya kabiri nigitekerezo nashakaga gutanga vurema ku bintu bijyanye natwe ababyeyi. Hari igihe usanga ngimuhira ugasanga papa na mama ntabwo bagira ikintu, ntabwo bumva ikintu kumwe, ugasanga mama ari kuvuga ati kiriya ni kibi, ugasanga papa ari kuvuga ati mukijyemo. Ibyo bigatuma ndetse natwe abana bituma icyo twafata tubura icyo twafata n'icyo twareka, ugasanga tugiye mu bikorwa bibi. Kandi mu by'ukuri ababyeyi bacu aribo bari bakwiye gushyira hamwe bakatubwira ngo dukore tugendere kuriya murongo, aribyo byanatumye akenshi usanga n'ibi bihe igihugu gihitiyemo wasanze hagaragaramo abana benshi, ugasanga ababyeyi bibereye mu mazu bakuru, ugasanga twebwe abana badushyize imbere ngo tugende muri biriya mu bikorwa bibi bitadufitiye akamaro. Icyo nashaka kuvuga ni uko nyiricyubahiro yakomeza guhimiriza ababyeyi bacu cyangwa abaturera twebwe dufite ababyeyi kugira ngo ibikorwa bajye batubwira tujyemo ari ibikorwa byatwubaka kandi byatugirira akamaro. Murakoze kandi ndashimye cyane umutumire kubw'impanuro nziza arimo aratanga. Vurema nakomeze umusanzu igihe Imana ikimubeshejeho, nakomeze atange impanuro nziza yo kubaka igihugu n'isi muri rusange. Murakoze.
Murakoze cyane Rwanyonga. Reka duha akanya Madame Denise Nkurunziza abishure. Mfasoni Nkurunziza, ababyeyi yarabajije ati ababyeyi n'abana ntibicara hamwe ngo baganire n'abana babo, ati nk'umwana yavuze ati uwo muco wo kutaganira abona yuko wohinduka. Cya kabiri abajije ati vuga ati kutumva kimwe kw'ababyeyi biratuma abana nabo nyine babura icyo bafata n'icyo bareka. Hari inyigisho zijanye n'ukuntu ababyeyi bo kwifata kugira ngo bifashe ugaruka rwabo mwo bamushikiriza mu biganiro muha abakenyezi?
Arakoze cyane Rwanyonga. Ikigira kabiri numvise ko yanterereye ko yaterereye ibyiyumviro avuga yuko ari ingorane kubona ababyeyi, iyo ababyeyi badahurije hamwe guhanura abana babo, umwe akavuga uwundi akavuga ibi, cyangwa ababyeyi bareka abana babo ntibabahe ntibicarane ngo baganire, yavuze yuko ingaruka ari ibi baca baja mu mabarabara ariko ababyeyi bo bigumiye mu mazu. Ibyo ni ukuri. Hanyuma ikibazo cya mbere abagize ikijyanye no kuganiriza abana, ababyeyi kuganiriza abana, ni by'ukuri iki kintu no mu mwaka w'2010 nicyo nagenda nshimikira ko cyane mbwira ababyeyi yuko bakwiye gutanguza ibiganiro mu muryango, kuko nari narabajije ndabaza mu miryango ababyeyi bishobokera gufata akanya bakaganira n'abana, usanga ntibabaho no kubaho. No muri sale nshyitse aho tugirira ibyo bikorwa nkabaza ni ababyeyi bama bafata umwanya bakaganira n'abana ni bande? Nasanga nta muntu ari nk'umwe cyangwa babiri. Natwe rero mu rugo iwacu twari twarabikoze, tukagira ibihe tuza turaganiriza abana tukumva batubaza ibibazo bikomeye cyane by'ubuzima by'akadoda kabo, tukabona ko ibyo biganiro bibagiriye akamaro cyane. Kandi n'impanuro tubaha twazibaha mu biganiro, kuko hari igihe dukankamira abana ukamukankamira nk'ubu yakoze iki ugasanga tuvuganye ishavu, ariko iyo muri mu biganiro usanga ukivuga bukebuke kandi impanuro yoroheje irahwanika ishavu mu wundi uri kurayiha. Hanyuma rero icyo nashaka kuvuga mu byo ndiko ndabwira aba bakenyezi aha ndiko ndagenda mu ntara, ndashimikira yuko bakwiye kuganira n'abana bakagira ibiganiro mu miryango, kandi umupapa n'umumama bose baje hamwe baganiriza abana. Izi ndongozi nazo ndabikarira cyane, kubera indongozi usanga iyo bagiye mu burongozi bagira ibikorwa byinshi, ukadusanga ntibaronsa akanya bataha batebye ngo nari mu bikorwa by'igihugu nari muri ibi nabiri, ugasanga iminsi yose barabura akanya ko kuganira n'abana, ugasanga rero abana b'indongozi nibo babaye aba mbere kuba bagarariji kuba bakora ibintu bitandukanye. Turiko turaganira rero ndababwira ibi bintu si byiza nk'ababyeyi b'indongozi ukorera igihugu ari kurondere nakanya ko kuganira n'abana byo bavyiza cyane abana tubabuganirize tubabwire ibijyanye n'imifato nziza n'ibi byose byo kubyaragura urugero twategerezwa kubiganira turiko turaganira mu muryango ibijyanye no kwirinda SIDA ibijyanye n'ubusambanyi byose twategerezwa kubiganira turiko turaganira mu muryango rero nagira ndamubwire Kanyonga yuko mu bintu ndababwira cyane abatuganira ndababwira ikijyanye no gutanguza ibiganiro mu miryango yabo birafite akamaro kandi ubu ndanababwira iyo ndiko ndaganiriza urwaruka bagiriwe ubuntu hari ibiganiro bitandukanye babagirisha mu gihugu mu mashengero ku mashure kumbure kera ntitwaronka abatuganiriza ibyo biganiro ndababwira ntibabyumvirize neza babishire mu ngiro kuko bagiriwe ubuntu ariko cyane cyane bihere mu miryango kuko impanuro y'umubyeyi ifite akamaro umwana umuretse nk'uko Kanyonga yarabivuze agahura n'abagenzi umugenzi mubi aramukwegera mu ngeso mbi kuko abagenzi babibonona ingeso rero ndahanura ababyeyi ngo babahe ingeso z'intango zibanze ku buryo naho yogenda nk'umunyeshuri agiye muri internat agiye no mu kazi ka minsi yose agiye ahandi ari kure y'ababyeyi akaba afite impanuro zibanze yahawe n'ababyeyi hamwe umugenzi amubwira gukora ikakamubwira toya ibyo jewe ababyeyi barambwiye ko ari bibi muri icyo gihe arashobora kunesha ibyaha akanesha abagenzi babi ariko atana kimwe yabwiwe atampanuro yaronse biragorana cyane kugira ngo ashobore kunesha ibimukwega by'abagenzi babi
birumvikana kuri icyo kibazo cy'umwanya turakigaruka ko nawe nyine twiheze uburyo n'abagabo nabo nyine bogira ku ruhara ariko twakire n'undi munywanyi w'ijwi rya Amerika yitwa Patrick reka twakire Patrick muranyumva
Egonda bumva.
Patrick mwiriwe neza muduhamagaye muri he?
Mwiriwe ewe ndi Bujumbura nkaba ntuye mu Kamenge niho ndi.
Kibazo canke icyumviro mufitiye Madame Denise Nkuru nziza?
Ego mbanje kuramutse mutumire.
Arabumva.
Ego no kumushimira ku bikorwa yitanga akora yitangira igihugu. Yerekana ubutwari bwiwe nk'umudame wa mbere mu gihugu amushimira ngo anamutera intege ku bikorwa akora nyine mu gukoranya abakenyezi mu kubaganiriza mu kubaba hafi hambavu y'izo na FC akabazo nagomba kumubaza mbese ko ingo nyinshi ukunda gusanga zibamo ibibazo ahanini bituye kubivanya mu bintu bw'ubukene ugasanga umugabo yaburaniwe umukenyezi nawe ni ntakigenda usanga kuri ivyo umukenyezi mu rugo hama matati hama imijyane bigatuma kumbure umukenyezi ashobora kuja kwikora ku bandi bagabo hanze kugira ronke nawe nyene ikishobora kumuteza imbere cyangwa kugira ngo nawe nyene abone yuko mu bandi bagore afite igihagararo hambavu yaho ugasanga umugabo nawe nyene afite uburyo bugaca bituma mu muryango wiwe akitaho urugo rwiwe ugasanga arikaja mu bandi ba bagore hanze none muri icyo gihe naho abagore mu gihe bashikirwa n'izo ngorane mubahanura iki mubatekerera uduki kugira ngo bashobore kubaka urugo rwabo kugira ngo bashobore kugarukana umuco mwiza mu guhanura abagabo babo ego akabazo kandi karako
murakoze cyane Patrick murakoze reka twakire n'uwitwa Sibomana muratwumva
ego ndabumva
mwiriwe neza Sibomana akabazo mufise cyangwa icyumviro
nashaka kubaza yasobare yuko mu muryango ikiye ari kiyago mu muryango nashaka ndamubaze none bosoze ingo zingana kandi badusanga ari bimwe cyane cyane mu muryango nagwanda mubaze yuko wewe ajya inama hagiye inama n'umuryango wiwe cyane cyane umufasha wiwe ikayaga ibyerekeye igihugu urabona abantu baguma bitwa bagirane ama bahagira baka abanyagihugu ko ni se barundi wonaho ni umyadame akaba barajya hamwe bakayaga kugira ngo batorere inyishu ikibazo cy'Uburundi. Cyane cyane yavuze yuko ikora ari ikiyago nk'ubu barabatumiye mu barabatumiye mu biganiro byoshobora gutora inyishu igihugu ingorane ziri mu Burundi. Bashaka tumubaze yuko yoba baganira bakabiganira neza kugira ngo mu Burundi bumere nk'uko bwahora hambere.
Murakoze cyane Sibomana. Kaduha kanya mutumire abishure duhere ku bibazo vya Patrick. Patrick yabaje ikibazo cerekeye ibijanye n'ubukene. Ubukene bukaba butuma zimwe mu ngorane zibonekeza mu ngo z'abantu aho usanga nkuko twa twavuze mbere abantu baje hanze ugasanga umugore kubera ibibazo by'ubukene umugabo we bafise yagiye hanze kurondera abandi bagabo canke n'umugabo agakora uko nyine afise ubutunzi ugasanga ari karabusesagura mu ahandi atari mu rugo rwiwe. Abakenyezi ati mwobahanura mute muri ico gihe. Sibomana nawe kibazo ciwe cerekeye uko mwari mwavuze kibajanye no kugira ikiyago mu muryango. Yabaza ati mwebwe n'umutambukanyi wanyu muri cara muragira ibiyago cyane cyane kujanye n'ibijanye n'igihugu vya politike murabiyaga namwe nyene.
Murakoze cyane Patrick, nagira ndamubwire ngo umukenyezi ata urugo akagenda kumbure kurondera amafaranga ngo n'ubukene. Nagira ndamubwire ngo ibyo iba ari ingeso, n'ubu basanzwe bafite ingeso mbi. Burya ubukene abantu bose bakenye baciye bagenda nk'abakenyezi bakavuga bati reka tuje kurondera amafaranga mu bandi bagabo igihugu ngira sinzi iyo cyagarukira. Rero umukenyezi akenye afite ibyabuze mu muryango akaja kurondera abandi bagabo ibari ingeso asanzwe afise, kuko ahubwo ubukene mu muryango muraje inama. Noneho abarundi barayamaze ngo bice bikehanira bankana, ibyo bice mushoboye kuronka murabisangira n'uwo mwubakanye, ariko kandi mukaja n'inama mbega dukora iki, ko mbona hari ubukene mu muryango dukora iki. Bakaja inama wewe basigenda udandaze, basireka dusaba umutahe kanaka, basireka tugira uko nuko nuko. Bakaja inama icyo bokora kugira ngo barabe uko umuryango uko boteza imbere umuryango. Niyo cyatu mugabo ngo agiye kurondera amafaranga, kandi ndabizi neza ko atamugabo ashobora kubwira umugore ngo genda ngo genda nguca amafaranga ku wundi mugabo. Ibyo ari abahubwo bari kararusambura irushirije ataye uwo mugabo ngo nuko bakenye akajya guca amahera ahandi. Rero icyo bakiza hari ubukene nuko boje inama, no mu bukene no kuja inama. Erega ni bimwe navuga bubakanye ko bakwiye kuganira hagati yabo, ubwo bukene mukabiganira, umugabo akavuga ati ngiyewe amafaranga afite nayo urabona ko atadukwiye, none dukora iki. Bakaja inama umukenyezi byari byo byose kumbura ari wa wundi atazana amahera mu muryango aguma yicaye mu nzu. Ubukene ntibwobura, ijambo ry'Imana rivuga ngo udakora ntakarye. Birasaba nuko nawe arondera ibyo akora, wabatize hari ibikorwa bashobora gukora, abize bakarondera ibikorwa nabyo bagakora, ubuze akazi ka leta urashobora gukora utuntu twiwawe, umuntu akarondera utuntu aba arakora ibintu byagutse. Nibisigura rero yuko umuntu wese akenye yo caja kurondera agatuwo mubakanye ngo kubera atewe n'ubukene. Ahandi hoho ingo nyinshi zoba zigoye cyane zoruha, kandi ni n'akarorero kabi ku bana. Urumva n'umwana ejo niyakura abonye ubukene mu muryango aca yiruka akaja kurondera abayamuha, urumva ko barakarorero kabi. Rero Patrick nagira ndamubwire ngo umuntu abikora iba ari ingeso mbi. Twarabonye hirya no hino mu miryango abantu usanga bakenye, ruguru iyo tuduze turabona abantu usanga bakenye, ariko muri ubwo bukene bakagumana hamwe bagafatana mu nda bakaja inama icyokorwa bakaja guca ingero. Erega upfumuja guca ingero aho kujya gusambana, upfumuja kurondera umuntu ukorera, kandi nk'uruguruho ubaca barondera abo bajya gukurimira gukora ibikorwa na biriya bakabaha amafaranga hanyuma agashobora gusumira umuryango. Rero iyo iba ari ingeso mbi jewe niko ndabyumva. Hanyuma Sibomana yabajije ngo ibiganiro mu muryango, twebwe navuze yuko tugira ibiganiro mu muryango mu ntumbero yo kugira ngo duhe indero abana bacu, ariko no hagati yacu turagira ibiganiro hagati yacu, kandi nk'uko yabivuze mu miryango noneho nta wobana n'umuntu batavugana. Iri bijyanye n'ibiriko biraba mu gihugu uretse kubiganira umuntu no kubibona arabibona icyambere tuvugana turaganira tukabona yuko hari bitagenda neza hanyuma hari bitagenda neza icyambere jewe ubwo n'umukozi w'Imana icyo nkora ndasenga Imana hanyuma umuririmbyi umwe niwe yavuze ngo uvuze inanga uvuze ikemba uvuze umuduri avuze umuduri jewe nk'umukozi w'Imana ndasenga Imana jewe icyo nosaba abajejwe politike nabo bace bakora ibyabo ibijyanye n'ibyo bavuze by'ibiganiro babatumye kuganira ibyo hari hababijejwe bategerezwa kubikora ibijyanye n'ibya politike yewe naho ndabibonesha amaso biriko biraba naho tubona biganira yewe nca nkora icyo njejwe nawe agakora icyo ajejwe abanyepolitike bagakora icyo bajejwe yewe mpanuhahanura abakozi b'Imana nkanje gusenga Imana dusengera igihugu kandi kubitwega tuba baharanira amahoro kubitwega tuzana amahoro aho duherereye n'abakristo turongoye tubahamagarire kubona amahoro n'abantu bose birinde ikintu cyose kitozana amahoro aho baherereye icyo ni kono mwishuro
urakoze cyane. Reka twakire undi ku murongo yitwa Ntwari turi kumwe. Ntwari duzijwe mushikirize ikibazo cyangwa icyumviro.
Ikibazo mfite nuko nabonye bavuze ati indero yaboneka gute kugwaruka kandi n'ababyeyi babo atandira bafite ubwabo nyine.
Musubiramo ikibazo cyangwa icyo cyiyumviro.
Ukuvuga ngo mbere y'uko umwana agira indero n'ababyeyi be bagomba kuba bayifite bakayitanga, none ubonye ababyeyi ubwabo bariko abadafite indero uyitanga uyibona gute nawe umwana ubonye urwaruka rurirukira mu bintu by'imigambo kandi atakintu uzokuramo ahubwo ruhabura n'ingorane nyinshi zitandukanye nk'ukwicwa zitazi icyo bizira abize kandi nabo nyine aribo barushuka kujya mu mabarabara.
Urakoze Ntwari. Reka tumuha akanya agira icyo abivuze ko fasoni Denise Nkurunziza aravuga ku bijyanye n'indero z'ababyeyi. Avuga ati ababyeyi badafise indero n'abana barakurikira icyo mwo mwishyura mute.
Nibyo bidavuze n'uko umuntu atanga icyo afise. Nicyo gituma twicara tugahanurana nk'abamama ibiganiro bitandukanye bihaba kugira ngo duhanurane umuntu natwe ubwacu tugire indero nk'uko abivuze kuko umuntu atanga icyo afise ufite indero arayitanga uwakuze ahanurwa neza arabitanga rero umuntu atanga icyo afite nk'uko abivuze nicyo gituma ababyeyi umuntu wese akwiye kwisubira ko akiraba agahanura abana ibibagirira ikimazi akaba ari byo abahanura ibyo ari byo byose umubyeyi arungika umwana mu bitagira ikimazi mu bituma ashobora kumererwa nabi ababona yuko ariko aramugirira nabi umuntu atanga icyo afite rero nicyo gituma amanura ababyeyi kubanza kugira indero ubwabo kugira icyo batanga gifasha abana babona kizobagirira akamaro no muri kazoza uko twebwe ababyeyi ejo tuzovaho dushobora gupfa cyangwa umuntu ntabakiriho nyine ariko abana baracabandanya ubuzima nibo gihugu cy'ejo rero umuntu abaha icyo afise kandi kubaha ikizobakirira ikimazi no muri kazoza nibyo byiza kuruta.
Kuri icyo kibazo nyine avuze ati none nk'iyo umwana abana n'umubyeyi umubyeyi akamusuka muri bya politike kandi bisa n'ibihungabanya umutekano ku mwana baba n'uwo mubyeyi yo umwana wo muhanura iki muri icyo gihe yokora iki?
Umubyeyi umwana abona ari karasunikwa n'umubyeyi mu bintu abona atabona iyo bijya n'iyo bipfa yewe umwana arafite uburenganzira kuko ibyo ari byo byose umwana abanyuze bakinikira muri politike si umwana w'imyaka cumi si umwana w'imyaka icyenda si umwana w'ikitazi aba ari umwana akuze rero umwana akuze nawe nyine ababona ati ibi bintu biramfitiye akamaro cyangwa ntibimfitiye akamaro uwo mwana arafite uburenganzira bwo kwanka kandi muri icyo gihe umubyeyi naho yo muvuma yanze kujya mu kintu abona ko ari kibi uwo muvumo ntugira icyo ukora kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo umuvumo w'ubusa ntacumara ni ukuvuga ngo umubyeyi yavumye umwana kugira yamurungitse mu bintu bibi ari ukwica ari ukwiba umwana akanka kubera yabonye atakamaro bimumarira umwana arafite uburenganzira bwo kwanka umubyeyi amupfumye uwo muvumo ntacumara rero nabana bakuze dufite abasore bakuze dufite inkomi zikuze umubyeyi niyo gusunikira gukora ikintu udashaka ubikore umuntu umubyeyi niyo kujana mu rupfu ubona ko ari urupfu ngo urujemo nawe utabishaka sigura yuko hari ababyeyi babasunika ariko nabo bakagenda kubera nabo kumbure byari mu mitima yabo.
Reka duhe umwanya n'uwitwa Hassan. Hassan ndabwiwe ko Hassan abuze ku murongo ariko twakiri uwitwa Mpozenzi. Mpozenzi turi kumwe?
Yego turi kumwe.
Mwiriwe neza Mpozenzi, duga ku ijambo.
Mwiriwe neza Radio Voix d'Amérique.
Yego mwiriwe.
Yego je ne si bazo nabaje kibazo cerekeye cyo kubabwira ngo habe kubaho neza kw'imiryango kujwe ku ronka icuruka canke rubeho neza. Yewe na ibintererano kandi n'ikibazo kirimo je nibaza yuko hoba yuko abategetsi bishi baba haranira kugira abarongore baje imbere y'abandi boba bategetsi barondera inyungu rusange batondera inyungu ku gato kabo. Hello?
Komeza turakumva.
Hanyuma bagashira inyungu imbere y'igihugu ko tumvikana ku ndongozi ziyobora Uburundi haba ingaruka mbi haba ku gisata cy'umuzi indiro n'ibibano n'ibindi. Rero nka mbaza umutumire mwatumiye kabubyeyi n'ikihe kintu urwaruka ngo kwishimikiza kugira ngo ntusubire kugwa muri aba babahenda cyangwa bagira kugira ngo na cyane cyane utegura kazoza kabo kugira ngo bobo aba bahenda aba ariko bakingira inyungu zabo barimwo n'ikihe rero kintu yohana urwaruka na cyane cyane rukiri uto kugira ngo ntusubire kugwa mu mitego y'abanyepolitike baruhenda kugira ngo duce muri ibi haba ukwica no kugira ante ntusubire gukoreshwa.
Urakoze cyane Mpozenzi. Reka twakire na Nsabimana. Nsabimana turi kumwe?
Nsabimana turi kumwe.
Gabanya radio yawe Nsabimana. Uhamushikiriza ikibazo. Nsabimana turamubuze ku murongo ariko tureka twishyura ibibazo bya Mpozenzi. Mfasoni Denise Nkurunziza abajije ati abategetsi yavuze ati abategetsi bakwiye gushira imbere inyungu z'igihugu ariko abaza ati ugwaruka gukora iki bongeye benshi bagaruka kugwaruka gukora iki kugira ntirugwe mu mitego y'abanyepolitike.
Genzi nibyo hari gihe abantu bashyirwa mu burongozi ugasanga umwe wese agasanga harimo abantu barondera iby'inyungu zabo kandi ugasanga nyine bakoresheje ugwaruka kugira ngo bashobore gushika kuri izo nyungu zabo. Ugwaruka nago ntirubone yuko uriko rurahendwa ibyo biriho kandi biranashoboka. Rero jewe iyo icyo mahano urwaruka amazi iminsi naho ngendera urwaruka turahura nago tukaganira mu byo tuganira n'urwaruka ndabasaba ngo babe maso ntibahendwe n'abasore n'inkumi bafise ubwenge babe maso ntibahendwe barabona inzira mbi n'inzira nziza ntibajyanwe mu nzira mbi cyangwa ngo babe ibikoresho by'abarondera iby'inyungu zabo nyine kandi bafise ubwenge. Njyewe nohana urwaruka ngo rube maso mu gihe nk'iki ntibabe ibikoresho by'abandi ariko bagira umwete wo gukorera igihugu bakiramira amahoro batahure ko ari bo Burundi bw'ejo batahure ko ari bo na Burundi bw'uyu munsi mbere iterambere rihagaze kuri bo iterambere rihagaze kuri bo bagifite ingufu zo gukora. Rero jewe mu byo ndabahanura no muri izi ngendo ndiko ndagira ndabahanura kwirinda no kuba maso ababakwegera mu bintu babona bitagira ikimazi. Mu kanya nariko ndavuga yuko bafite ubwenge baba bafite ubwenge bakabona ikibi n'ikiza bamenye kubitandukanya bagira ubwenge bamenye gutandukanya ikibi n'ikiza ubwo kugira ubwenge bituma umuntu atandukanya ikibi n'ikiza.
Murakoze
mu byo ngendo ndabahanura kugira ngo nibarutse mu kaga.
Murakoze cyane rwose Mfasoni Denise Nkurunziza umutambukanye umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku nshuro ya mbere ku ijwi rya Amerika. Akajambo ka nyuma tuko turaja ku musozo w'ikiganiro mu masegonda make. Murakoze cyane rwose.
Akajambo ka nyuma nobwira abanyumva.
Yego.
Ateze ambo kanyo manobwira banyumva nuko dukwiye kugira ubwenge kandi ubwenge nubwo ndabyigisha abagore nuko nasomye mu ijambo yuko ubwenge ariko bwoba urugo kandi umugore w'ubwenge wese akaba ku rugo rwiwe nasanze umuntu wese akeneye n'abagabo naho ngendera baransaba ngo n'abagabo bari bakwiye kubamwa kugira ubwenge tumenye gutandukanya ikibi n'ikiza umuntu afite ubwenge amenya gutandukanya ikibi n'ikiza tumenye tugira ubwenge tumenye icyo dukwiye gukora umwanya wacu umwanya w'ibibazo ingorane mu gihugu tumenye umuntu wese icyo akwiye gukora
murakoze cyane
kugirama akaba amaso atiranira igihugu
murakoze cyane gose madame Denise Nkurunziza umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ikiganiro muri sanga mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka mwakoze cyane gose